Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Namakuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikiza cya coronavirus.
Dufite amakenga ku bantu baje bisunga bari nyuma y'ishyirahamwe kugira abakopeki bakopesha amahera mu ishyirahamwe kuko bo batwaye amahera ntayo bafise ariko abari mu ishyirahamwe batwara amafaranga baba bagenzi ntibaba bafise.
Iyo ni Ngendakumana Albert, umuyobozi w'ishyirahamwe dushigikirane mu nkambi y'impunzi z'Abarundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afise amakenga ku bantu binjira mu mashyirahamwe yabo kubera ubukene ariko ntibabashe kwishyura amadeni bahawe. Ahandi naho muri Amerika, leta 17 zatanze ikirego muri sentare mu ntumbero yo kuburizamo umugambi wa Perezida Donald Trump wo kwima visa abanyeshuri bava mu makungu biga muri Amerika mu gihe bashobora gukurikirana ibyigwa byabo mu mihana yabo bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi kubera ikibazo cya coronavirus. Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza ikaze neza mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nibyo twashikirizwa kandi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryaragabishije ku munsi wa mbere ryo ko ibihugu byinshi byafashe minenerwe n'inzira itari yo mu kurwanya ikiza cya COVID-19. OMS igabisha ko ibintu bitari ko birasubira uko byari kera mu gihe cya hafi. Inyuma yaho hagaragaye ko abantu 230,000 bashasha banduye ku munsi w'Imana. OMS yavuze ko ibintu bigiye kuyangara kiretse abantu bisubiye ko bakirinda kwegerana, bagakaraba intoki, bakambara udupfukamunwa no kuguma mu ngo zabo igihe hari abanduye. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibihugu bimwe bimwe byoroheje ingingo zo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera hataragera, bituma abandura barongeye kwiyongera. Umugera wa corona umaze kwica hafi abantu 570,000 hamwe n'abarenga 12,900,000 bamaze kuwandura kuvuga itangura kwigaragaza mu Bushinwa mu kwezi kw'12. Leta ya Sudani yaratanguye kuronsa abanyagihugu bayo amafaranga y'ifashanyo yatanzwe n'amakungu mu mugambi wo guhangana n'ibibazo by'ubutunzi byatewe n'ikiza cya corona. Ayo mafaranga yahawe abanyagihugu avuye mu miliyaridi 1,800,000 z'amadolari yemewe n'amakungu mu kwezi guheze mu nama mpuzamakungu yabereye mu Budagi. Abategetsi ba Sudani baradugije igiciro cy'umukate mu ntango z'uyu mwaka, kandi gushika ubu abanyagihugu baracyatonda imirongo barondera ibifungurwa hamwe n'ibitoro. Ibibazo by'ubutunzi muri Sudani byarongerekanye bitewe n'ikiza cya corona, aho leta yaciye ifata ingingo yo kugumiza abanyagihugu mu rugo muri leta ya Khartoum harimwo n'umurwa mukuru. Gushika ubu icyo gihugu kimaze kuronka abantu barenga 10,000 banduye umugera wa corona hamwe n'abashika 650,000 bamaze gupfa. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Somalia General Odowa Yusuf Rage ku munsi wa mbere yararokotse igitero cya bombe y'umwiyahuzi cyemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Umusivili umwe yarafuye, abandi barenga 6 barakomereka muri icyo gitero cyakozwe n'umwiyahuzi yari mu modokari ku murwa mukuru Mogadishu. Uwo mujenerali w'imyaka 32 yagenwe muri icyo kibanza mu kwezi k'8 umwaka uheze. Niwe mutegetsi mu gisirikare cya Somalia afise imyaka mike muri kahise k'icyo gihugu. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko igitero cy'umwiyahuzi w'umutalibani ku biro bikuru by'intara ku kigo cy'iperereza cyahitanye abantu bashika 13 hamwe na 63 bakomeretse. Buramatari w'iyo ntara Abdul Latif Ibrahimi yavuze ko abasivile barimwo abagore bari mu bahitanywe n'ico gitero. Icyo gitero cyabereye i Aibake ku murwa mukuru w'intara ya Samangane, ikurikiye ibindi bitero by'abatalibani byabaye mu ndwi iheze bihitana abasirikare ba leta. Iyongerekana ry'ibyo bitero hamwe n'ihanahana ry'abanyororo rigiharirwa ko hagati y'abatalibani na leta byatumye utwigoreko guhagarika intambara no kugabangana ubutegetsi ataho dushika. Muri Mali, umuhungu wa perezida Ibrahim Boubacar Keita yaratanze imihoho mu kibanza ciwe cy'umukuru w'umugwi ujejwe ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka ku munsi wa mbere. Karim Keita yahisemo gukinjura mu gihe leta ihanzwe n'imyiyerekano y'urutavana ko ihakana ibyavuye mu matora y'abashingamateka yo mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Ariko kandi abayikora baranegura leta kubyifatamwo nabi ku kibazo cy'imirwi y'intagondwa ihungabanya umutekano w'igihugu. Bavuga kandi ko bababajwe n'uko leta irangwa no kurya ibiturire. Iyo myiyerekano yarabandanije mu mpera z'indwi iheze no kuri uyu wa mbere. Abayitabye basaba ko perezida Boubacar Keita atanga imihoho.
Kujya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri site yacu ya internet turi kuri www.akaburungu radio yacu voa.akaburungu.com. Facebook yacu na Twitter adresse ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Impunzi z'abarundi ziri mu mashyirahamwe yo kubitsa no kuguranya mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko kubera ibibazo by'inzara biri muri iyo nkambi bafise impungenge yuko ayo mashyirahamwe azohomba kuko abanyamiryango bafata amadeni ntibishure. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo i Rusenda.
Ngenda kumana Albert n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya dushigikirane ririmo abanyamuryango 120 aragaruka ku ngorane abanyamuryango wabo bari guhura nazo muri ibi bishyirahamwe rya PAMU ryatinze gutanga ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu Rusenda na Murongwe.
Rero shigikirane by'ukuri barahura n'ibibazo bivanye n'indenga bariko baragenza nte barahura nazo. Ishyirahamwe rifise ikibazo cyane tubona n'ishyirahamwe ryo muri 24 kuko abantu barenga 35 ubu hasigaye hitaba nk'abantu 15 bivanye n'ubukene n'indenga barimo. Ariko ishyirahamwe ryo ngaho mu village ya 17 site ya mbere ni ukuri riragerageza rikifasha kandi riko rirafasha n'abandi babanyi bagegereye hafi mu kubatiza amafaranga. Mu ishyirahamwe iyo bishitse umubanyi akainoze umunywanyi akakopesha amafaranga aragenda akadandaza. Iyo bishitse ukwezi ntazane inyungu ishyirahamwe riramudugirizako inyungu hanyuma akabandanya akoresha amahera mu kiringo cyo kumurindira igihe kizoshika agenze ayagarukane. Bo kubanywanyi bari mu ishyirahamwe nta makenga maremare dukunda kubagirako kuko kenshi bo bafisemo imitahe gusa dufise amakenga ku bantu baje bisunga bari inyuma y'ishyirahamwe kugira abagopeki bagopesha amahera mu ishyirahamwe kuko bo batwaye amahera ntayo bafiseyo. Ariko abari mu ishyirahamwe batwara amafaranga baba bagenze ntibaba bafiseyo.
Hafashimana Celine n'umunyamuryango wadushigikirane yemeza yuko kubera gutinda guhabwa ibifungurwa byatumye binjira mu gihombo bitewe n'uko impunzi zibafataho amadeni ntizibishure.
Jewe mbona kucerekeye imitahe y'ishyirahamwe kuko ngene bigenda biratugora kuko nk'abo mu ishyirahamwe nk'abatari mu ishyirahamwe dushigikirane kubera indenga yabaye ndende mu gihe aya mezi atatu abaye menshi tutararonka icyo dufungura baguma biswa ku bwinshi tubakopeshe mugabo twaba tugira ubwoba yuko bazahava baduherana mu gihe indenga ibaye ndende. Natwebwe turi mu ishyirahamwe tuguma nyene dukubita hirya no hino kugira turabe kungere twiyungunganya mu muryango ntitubure agasabune ntitubure n'agasukari ku buryo turi muri dushigikirane dufatanye amaboko kugira abana ntibatugwarane kwashi. Icyo dusaba ni ukuri nka leta yo dufasha nk'ubu maguru mashya ni ukuri ibibazo byacu bitaraba umurengera nka twebwe abadandaza baguma baza ku bwishi tubakopere nako tukaraba kubima tukaca tubaha twaguma dusenga turaba yuko iyi ndenga twoyivamo vuba na vuba.
Abanyamuryango b'ishyirahamwe bakora imirimo itandukanye irimo ubucuruzi, ubuhinzi ndetse n'ubworozi bavuga yuko nubwo biruko ishiramwe ryabo ryari rimaze kubateza imbere nkuko bitangazwa na Sibomana Ezekiel na Rukundo Ziripa.
Ishiramwe ryacu ryatanguye mu mwaka uheze, kuva dutanguye rero twarafashanije dukoresheje uburyo dufise ko umuntu usanga agenda yishoboye tugasaba ingurane kuva tukagurana akarorero nka jewe. Icyo gihe nari perezida w'ishyirahamwe, nabasabye ingurane ndagenda ndarima itomati ndatera imbere ndunguka ndazana inyungu. Ni ukuvuga naraguze n'udutungwa, ndafise udutungwa dushika nka tune nakuyemo, izo hene n'ubu ndazifise kandi n'ubu ndicabandanya mu ishyirahamwe.
Njyewe natanguye nkorera mu bitoki n'amateke, ariko aho ngiriye mu ishyirahamwe umwaka utaha narapokeye ndaronka amahera akwiriye ndagenda njyana mbuvira nzana imiki itandiyo bakajya bangurira hano ndonya ndasonga imbere ubu kane ndonya ndakupesha amaherani wabo ndongera nyambona umutayi ukwiye ngende Bukavu ubu nsigaye ngeze mu mutayi wo kudandaza ibikwembe. Ubwa mbere nabakopesheje ibihumbi 180 ndabicuruza mu bitoki n'amateke ngera mu bihumbi 100. Maje kujya mu bihumbi 100 nongeranya n'ubune nari mfite bukeya mpita ndagenda aho ngaho mu buvira nzana iyo mishi tandiyo ndakomeza. Ubu kandi mw'iyi minsi kandi ndonya ndabakopesha ibindi 50 n'ubune ngomeza ndabikoresha aho ngaho mu isoko mu mateke mbona binsonze imbere mpita mbona umutayi ukwiye mpita ngende Bukavu kuzana mu bikwembe.
Mwamenya yuko iri shiramwe ryo kubitsa no kugurizanya ryo mu nkambi yo mu Rusenda rikoresha amafaranga abanyamuryango baba bavanye muyo bahabwa n'ishiramwe rya PAM yo kugura ibiribwa. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda wo mutara kivuye.
Muri Amerika leta 17 zatanze ikirego muri sentare mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wa Perezida Donald Trump wo kwaka visa abanyeshuri bava mu makungu biga muri Amerika mu gihe bashobora gukurikirana ibyigwa byabo mu mihana yabo bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi kubera coronavirus. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Lionel Remesha, umwigisha mu by'ubudandaji muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cya San Diego muri California. Professor Remesha ni kandi icyegera cy'ushinzwe abanyeshuri b'abanyamahanga mu bigo bitandatu by'iyo kaminuza. Tumutega amatwi.
Urumva kuva mu kwezi kwa gatatu igihe twategerezwa gushyira inyigisho kuri internet amashuri yose n'ishuri ryacu twagoma twitegurira yuko azogira igihe abanyeshuri bakazogaruka. Hanyuma ariko twagoma dukurikirana kungene iki kiza aka karanda ka coronavirus kagoma kagenda hamwe n'amategeko atangwa no muri leta y'ukungene bazosubira kugurura. Urumva twagoma twitegura yuko mu gihe bo kugurura ukungene twobandanye izo nyigisho kuko ibintu biteza kuzohinduka. Hariho ibintu byinshi duteza gukurikiza kugira abanyeshuri tubakingire, dukingire abigisha, dukingire abakozi hamwe n'abantu bose baba baza ku mashuri. Urumva ibyo bintu byose bikenera kwitegura bikwiye, bigakenera n'ubushobozi bwinshi. Ariko amashuri menshi yari yibajije yuko kubera iki kiza kikiriko kirati kizinganda kikiriko kiraduga ciyongera cyane mu gihugu cyose reka no ku isi, amashuri menshi yari yiteguriye yuko bazobandanya ko leta izotwemerera kubandanya twigisha kuri internet mu gihe icyo kiza coba kikiriho kirabandanya. Urumva rero muri iki gihe amashuri menshi ari karagerageza baraba ukungene bashobora gusubira kugarukana abanyeshuri, ariko hariho n'amashuri turumva yuko hariho n'amashuri yamaze gushinga imanza.
Hanyuma mbega mbere ko tugaruka ku ico ayashinze imanza angana kuri gute
mushika ubu? Amashuri amaze gushinga imanza ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika arashika ejo kwa mungu bavuga ko ashika kuri 60.
Hanyuma mukibaza ko uko gushingisha urubanza hari ico bishobora guhindura kugira ngo iyo ngingo ntishigwe mu ngiro.
Urumva ama university yashize hamwe nuko babona yuko kubera leta yari yasabye yuko amashuri yose azobandanya yigishiza kuri internet ko yo bitangariza leta kuri uyu wa gatatu itariki 15. Hanyuma amashuri menshi rero ntiyari yiteguriye kuri iyo tariki ko boba byose bamaze kwishyira mu ngiro, hamba bakemerera leta yuko batazobandanya bashobora gutabandanya bigisha kuri internet. Nicyo gituma amashuri urumva muri ugo rubanza basaba yuko iryo tariki ubanza bakagegezayo gatoyi kugira bashobore no kwitegura hanyuma bagasaba yuko bobemerera yuko muri iki gihe iki kiza kikiri hejuru ko bobemerera kubandanya kuri internet kuko uburyo bwo kugarukana abanyeshuri ku mashuri ni ibintu bitazoba byoroshye bizosaba uburyo bwinshi n'amafaranga menshi.
Abarundi, abanyarwanda bahiga ndetse n'abandi bo mu karere boba bangana gute nimba mufise n'ibitigiri byo mu yandi mareta kugira ngo umuntu yumve igiye mu ngiri yo ngingo abanyeshuri izokora ko mu karere ko babangana.
Uraje muri Amerika nzima hari abanyeshuri bashika 40,000 bava muri Afrika, abava muri Burundi bashika 141 wo mu Rwanda nawo ni 1,200 ariko aho ni ku rwego kwa Amerika. Ariko ngaha muri leta ya California irimo mareta ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika hazamo abanyeshuri benshi bava mu bihugu byo hanze y'igihugu. Aho ngaha hari abanyeshuri bashika baba barenga 160,000 by'abanyeshuri bava mu bihugu byo hanze. Urumva rero icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kubera barazana n'ubutunzi butari bukeye ngaha muri leta ya California eka no ku rwego rwa leta ya Amerika. Uravye abanyeshuri b'abanyamahanga ibitigiri byabo bararenga umuriyoni bw'abanyeshuri b'abanyamahanga. Urumva abona abanyeshuri benshi iryo tegeko ririko rizokwafekta.
Ambasaderi aserukira Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika i Washington Gaudence Ndayigaya yatangaje ko ikibazo c'abarundi birukanywe muri Amerika kubera ivyaha bagirizwa kigiye gutoregwa inyishu. Two kwibutsa ko leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano u Burundi mu kwima uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika abarundi muri rusange kiretse abari mu rwego rw'imigenderanire n'amahanga kuko zagiriza leta y'u Burundi ko yanse kwakira abarundi birukanywe. Ambassador Gaudence atangura avuga ukuntu imigenderanire y'u Burundi na Amerika yifashe muri iki gihe. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo abantu bakwiye kumva cyambere kuyo yerekeye abarundi baba baringa muri Amerika, twebwe ubuserukizi murabizi yuko dutegerejwe icyambere na mbere gukingira abarundi. Abarundi ni by'abarundi. Ukwirukana rero tugize imbere babo ntibajya kugura gucuwa n'icyanongera ko yuko abarundi nabo nyine bahamagariwe kwigenza runtu kurikiza amategeko y'aho baba bari. Icyo ni ikintu umukuru w'igihugu mushasha Cyubahiro Evariste Ndayishimiye aheruka gushyikiriza avuga ati bantu muri mu bihugu bindi muhabe mu mutekano musonera amategeko ati kuko ntanduru dushaka. Nshamakiri uko yavuga ati uwo bizoshobokera akabona ati sibyo akora ntakore umugabo uwo biduburira nawe natahe iwabo kandi tuzomwakira. Kuri abo barundi rero twebwe icyo dukora turaza tukaraba yuko ari abarundi koko hanyuma abo dusanze atari bo tuti aba bantu si bo rabira hanze. Mugabo ku matoza cyo guturagira turakorana bose hafi na hafi n'abigejejwe. Ubu rero ni dosiye no kuvuga nti iriko iratera imbere kuko niko turaraba abo twumvikane ko neza atagatozi ndibaza Burundi buzobakira aho nta n'inkeka mbere irimwo kuzobakira.
Abo barundi muri iki gihe baba bari muri leta zunze za Amerika bayidegenza mu ngo zabo canke bari mu mabohero.
Kenshi bene abo barundi baba ari abantu bagirizwa ibyaha biri kwinshi. Ivyo ngira ngo sinigo ndabijamo kuko bwabo kenshi baduhamagara iyo bari mu munyororo kuko baba hari ibyo bagirizwa amategeko niko abivuga. Mugabo ikintu nagiye nongere ko nuko wavuga ati ibihano Abanyamerika ni ibintu bakaramo cyane byo kuvuga iyo habaye akantu na gatonya uzawumva ngo ibihano. Ibyo rero si twebwe gusa bishikiye mu magemisi mu byumva baba abanyaburayi cyangwa abandi ukazawumva ngo ibihano. kuri ibyo by'abantu nabo baba babaye mu gihugu cyabo bitandukanye n'amategeko bwabo tweho tureko twabipugana neza ahanagere rero menyeshe abantu batwumviriza yuko icyo ari kibazo kigiye kuva mu nzira mu mezi atarenze abiri.
Muvuze ko abo bantu atari Abarundi kandi kenshi na kenshi bafatwa bafise amapasiporo y'Abarundi, ivyo mubisigura gute?
Ku isi yose nta hantu na hamwe uzosanga hatari ubusuma. Ivyo rero ico tubishira mu busuma tugaca dusaba inzego zibijejwe i Bujumbura zikabiraba neza zitonze, hanyuma uwo dusanze ari ubusuma ubu murumva yuko atari Umurundi mugaba akaba yarivye pasiporo y'u Burundi, uwo ntiduheza ngo tumuharure ntitwumwakira, kandi vyoba namwe ngira murabyumva.
Tugarutse kuri ba Barundi bariko arirukanwa, murashaka kutwibutsa igitero cyabo bangana iki?
Ni bake cane ntihenze boba ari nka 12. Urumva yuko ico atari ingorane ikomeye, ntihagire abibaza ngo n'amajana n'amajana, n'ukuri ni 10, 12, kandi abona abantu ibyabo bigiye kumera neza muri ino minsi. Ni uko kugira ngo ntagire ibyo twubipfa, nta bihugu bishobora gupfa ibintu nk'ibyo, kandi ari ikintu dushobora gukora twitonze tukatumvikana twese.
Umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda yasubiriye kumviriza urubanza ubucamanza buburanamwo na Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, yahoze ari umuvugizi w'umugwi w'abagwanya leta y'u Rwanda FLN, ivyaha 17 harimwo ivyiterabwoba. Inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Niburanisha ryatangiye rikerewe kubera baregera indishyi bageze mu rukiko batinze, ndetse naho baziye ibyuma by'ikoranabuhanga bibanza gutenguha bari muri gereza ya Mageragere. Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara yireguye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference aho afungiwe muri gereza ya Mageragere. Yatangiye avuga ko hari perezida w'igihugu ataza kuvuga mu mazina wahaga inkunga umutwe wa FLN yavugiraga mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibikorerwa mu rukiko bitari ubwiru, bityo ko ntacyo agomba guhisha. Uwiregura yavuze ko mu mpera za 2017 bwana Edgar Lungu, perezida w'igihugu cya Zambia, yahaye Paul Rusesabagina $150,000 by'amadolari y'Abanyamerika, kandi ko perezida wa Zambia yari yamwemereye kuzamukorera ubuvugizi mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Major Sankara yabwiye urukiko ko ubusanzwe perezida Lungu yari yemereye Rusesabagina $1,000,000 y'amadolari aza gukomwa mu nkokora no kuba mu 2018 umukuru w'u Rwanda yaratoreye kuyobora umuryango wa Afurika yiyunze. Aha ngo yagize impungenge ko byazamenyekana saba Rusesabagina kwihangana manda ya perezida Kagame ikarangira. Yavuze ko mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bari bizeye inkunga ya Zambia, kuko mu magambo y'uregwa Rusesabagina yafataga perezida Lungu nka se wo muri batisimu, akagira n'abacuruzi benshi bahunze u Rwanda bamufashaga. Aha kuri Sankara niho ingabo za FLN zahise ziva muri Kivu y'Amajyaruguru zikajya gukambika i Burundi mu ishyamba rya Kibira. Icyaha cyo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe Major Sankara aracyemera, ariko akavuga ko yinjiye mu mutwe wa FLN mu 2018 kuko uwo mutwe ngo washinzwe mu 2016. Uyu ni umwaka avuga ko yari komiseri w'itangazamakuru mu ihuriro Nyarwanda RNC rivuga ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa. Mu myiregure ye Sankara ntagaragaza uruhare rutaziguye mu byaregwa, akavuga ko yaguye mu mutego w'abarwanya leta y'u Rwanda yinjira mu bo yise ibigarasha, ijambo rikoreshwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda buryita ababurwanya. Avuga ko mu 2013 aribwo yageze muri Afurika y'Epfo afite umugambi wo kwiga, ariko hahurira n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bibumbiye muri RNC batangira kumwumvisha uburyo abasirikare n'abayoboke ba FPR bakomeye bemera General Kayumba kuruta Perezida Kagame, kandi ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Yasobanuye uburyo bamuhuje na General Kayumba maze amwumvisha uburyo abacitse ku icumu rya Jenoside batewe amakubana na Perezida Kagame. Avuga ko yamwumvishije ukuntu bitari ngombwa guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana, ariko Kagame arabyanga atirengagije amakuba yari bukurikire. Mu bindi avuga ko byamuteye kurwanya ubutegetsi ngo yaba Kayumba n'abandi bacitse ku icumu bahunze bamubwiraga ko FPR ikiri mu ishyamba Perezida Kagame yoherezaga abasirikare bakivanga n'intera hamwe mu gutsemba abatutsi bari imbere mu gihugu barimo n'abagogwe avuga kandi ko mu bindi bamubwiye bikamuhungabanya ngo abasangaga inkotanyi mu ishyamba bagiye kuzifasha ku rugamba bavuye mu Rwanda bicishwa gudufuni ku itegeko rya Perezida Kagame umucamanza yamubajije icyamuteye kumvira abo barwanya ubutegetsi kandi yaravuye mu gihugu ajijutse na cyane ko yararangije kwiga kaminuza mu ishami ry'amategeko urego yasubije ko General Kayumba atari umuntu usanzwe mu Rwanda kandi ko kumuhindura byari ibintu byoroshye ati niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo ihene mbi ntuyizirikahe yawe nge nahuye n'izo hene mbi Major Nsabimana Calixte yavuze ko mu kujya mu mutwe wa gisirikare wa FLN ati yumvishaga ko ari umutwe w'iterabwoba ahubwo ko bumvaga bagambiriye gukuraho umuntu bavuga ko yabahemukiye akemera icyakagisabira imbabazi ni nacyo kimwe mu kwamamaza amatwara y'umutwe w'ingabo za FLN nabyo arabyemera akavuga ko yabikoze kenshi gashoboka yemera ko yakanguraga abantu gushyigikira babaga bagabye ibitero akanabatiza umurindi gusa ko kugaba ibitero avuga ko byose byabaga atageze ku butaka bw'u Rwanda hamwe ngo yabaga ari muri Komore ubundi ari muri Madagascar avuga ko raporo z'ibitero yazihabwaga na General Bernabesi nayo bye nawe akabona kubitangaza ku matangazo y'uwo mutwe avuga ko Jean Paul Karinijabo yayandikiraga muri Australia yarangiza komekaho sinyatire ya Sankara yari ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga yahakanye ko Uganda hari inkunga yabateraga kuko ngo yataye muri yombi bibakiri mu biganiro byari bigeze kure kugufata abantu bugwate arasanga mu rwego rw'amategeko ubwabyo bitumvikana ko hari abo umutwe wa FLN wafashe bugwate avuga ko abo bafataga babikorezaga ibisaho bagera mu ishyamba bakabarekura yavuze ko yemera kumpuza ndengo y'ijana ku ijana ko bahatiraga leta y'u Rwanda imishyikirano Major Sankara yakunze kwiregura akoresha imvugo zakururaga amarangamutima ya hato na hato ku bari bakurikiye iburanisha ku cyaha cyo gucengeza amatwara yangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga Sankara yavuze ko kuri we yumva ari umunyacyaha ruharwa yagize ati nibyo rwose kuri iki cyaha aho ndi ruharwa kuko nabikoze imyaka itandatu yakomeje agira ati nagiye muri RNC ndabatizwa muri iryo dini ry'ibigarasha nabikoze ku maradiyo menshi atandukanye ku byaha icyenda yireguyeho byose arabyemera kanabisabira imbabazi ku gihugu ndetse no kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu baregera indishyi barimo babo byagizeho ingaruka kubwo umubiri ndetse n'abimodoka zabo zagiye zitwikwa n'ibyo bitero Major Sankara asigaje kwiregura ku byaha umunani bisigaye iburanisha rizakomeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka w'2020 bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka y'isi mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana arabidushikiriza
Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1957 Rawia Atiya yarahiriye kuba umudepite munamashinga amategeko ya Misiri aba umugore wa mbere winjiye muri iyo nteko mu bihugu byose by'Abarabu hari undi mutegarugori Amina Shukri nawe watowe ariko ugutsinda kwe kwatangajwe nyuma y'iminsi 8 Atiya arahiye mu matora y'abadepite yabaye mu mwaka w'1957 hiyamamaje abantu 2,000 muri buharimo abagore 16 gusa Rawia Atiya niwe kandi wabaye umugore wa mbere wagizwe umusirikare mukuru ni ukuvuga ofisiye mu ngabo zaharaniraga kwigobotora gikoronize y'Abongereza yari afite ipeti rya kapiteni mu ngabo kabuhariwe z'abagore abakomando yagize uruhare rukomeye mu ntambara yo kubohoza Misiri igihe yaterwaga n'Ubwongereza Ubufaransa na Isirayeli mu mwaka w'1956 yahaye imyitozo abagore n'abakobwa 400,000 mu butabazi bw'ibanze no kwita ku nkomere z'intambara mu mwaka w'1959 hongiye kuba amatora ariko arayatsindwa yongiye kugaruka muri politiki nyuma y'imyaka 25 atorerwa kuba umudepite Rawia Atiya afatwa nk'umwe mu bateje imbere ukishyira ukizana kw'abagore mu bihugu by'Abarabu yitabye Imana mu mwaka w'1977 afite imyaka 71
aho ni naho dusozereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha turashimiye Mukbiru ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi ry'Amerika.